first saw you. Remember when I first said hi and you smiled, yeah, yeah. Oh, what a smile, yeah, yeah, yeah. Why be easy to be around with? Don't worry, baby, I got you, don't worry now. Let's leave right now. Watumye nibagirwa ko naje nzanye n'umukunzi wanje. Watumye n'ubanga ukunze kwaje waburi tanje. Watumye nibagirwa ko naje nzanye n'umukunzi wanje. Watumye n'ubanga ukunze kwaje waburi tanje.
I wanna be your side chick. You give me vibes and I'm searching for.